Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni ku wa gatatu itariki 24 y'ukwezi kw'icumi mwaka w'2018 muri kumwe na Frederica Nkurikije.
Iyo twatoranyije urugo, muri urwo rugo haba hari imyaka yagenwe y'ubushakashatsi duhera ku myaka 10 byibuze, niyo mikeya, imyinshi ikaba 64.
Iyo ni muganga Sabin Sanzimana, umuhuzabikorwa wa programu y'igihugu yo kurwanya SIDA mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC mu Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'inkuru yerekeye imishyikirano hagati y'Abarundi itekanijwe gutangura uyu munsi ku wa gatatu. Hamwe n'inkuru yerekeye ihinduka ryanditse ku ntatemwa incungu y'u Burundi Rudoviko Rwagasore, turazigaruka ku mukanya kane imbere. Ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana agiye kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise, mwanya ni wawe.
Urakoze Frederic. Abantu bashika kuri 30 barishwe igihe imihari y'abarwanyi idacana waka yatana mu mitwe mu ntara ya Sole ni mu buraruko bwa Somalia. Ibyo byashikirijwe n'abanyagihugu hamwe n'abategetsi ejo ku munsi wa kabiri. Amakuru ava mu bajejwe amagara y'abantu avuga ko abantu barenga 90 nabo bakomeretse, bamwe muri bo n'abanyagihugu bahitanywe n'amasasu yigenza. Abdirashid Hussein Arabe ni buramatari w'intara ya Sol yabwiye ijwi ry'Amerika ko iyo mirwano yatewe n'amatati yamyeho yo kurwanira amatongo hamwe n'ibitungwa by'ubworozi. Leta ya Somalia yasabye impande zibiri zihanganye guhagarika intambara no gutangura ibiganiro by'amahoro. Abakozi barenga 45 ba HCR baza barashitse mu gisagara cha Tapachulasi ni muri leta ya Chiapas muri Mexique, abandi ngo bari mu nzira bajayo. Igikorwa bagiye gukora ngo ni ukugarukana umutekano mu mpunzi zirenga 7,000 bari mu rugendo berekeza muri leta z'umwe za Amerika gusabayo ubuhungiro. HCR ivuga ko ibintu bisa n'ivyacuretse ugereranije n'imisi iheze, ariko ko bishobora kongera guhinduka nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi wayo Adriane Edwards. Uwo murwi w'abakozi ba HCR bagiye kandi gushyira ku rutonde abarondera ubuhungiro kumenya abakeneye imfashanyo zihuta kurusha abandi. Gushika ubu HCR ivuga ko abimukira 1,000 ari bo basabye ubuhungiro muri Mexique, ariko ko abandi 1,000 bahisemwe kubandanya urugendo rwabo, benshi muri bo bakazosabira ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. HCR igiye kandi kubafasha guharanira uburenganzira bahabwa n'amategeko mpuzamakungu. Mwamenya ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko azokora ibishoboka byose kugira izo mpunzi n'abimukira ntibarengane umupaka wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sekretari wa Leta wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yatangaje ejo ku munsi wa kabiri ko Amerika yamenye bamwe mu bategetsi ba Arabia Saudite bagize uruhara mu kwica umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi kandi ko yahagaritse amaviza yabo. Ni igihano cya mbere Amerika yafatiye Arabia Saudite kuva hamenyekanye amakuru y'igandagurwa rya Khashoggi ku itariki 2 z'uku kwezi kw'icumi. Pompeo ariko ntiyavuze igitigiri cy'abo bategetsi ba Arabia Saudite bafatiwe ivyo bihano. Ubutegetsi bwa Arabia Saudite nabwo ku munsi wa gatandatu bwashikirije ko bumaze guhagarika abantu 18 bwongera bwirukana mu buzi abategetsi batari bake bakorera iperereza ry'ico gihugu bagize uruhara mu kwica Khashoggi. Ni mu gihe kandi Gina Haspel n'umuyobozi w'ikigo kijejwe iperereza hanze ya Leta Zunze za Amerika arico CIA ari muri Turukiya kubonana n'abategetsi b'ico gihugu kuvyerekeye ayo matohoza nyene. Ibihano kandi urunani rugizwe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibihugu bitandatu byo mu kigobe cha Perse harimo na Arabia Saudite ejo kuwa kabiri niho byatangaje ko byafatiye ibihano abantu 9 bakorana n'abarwanyi b'abatalibani. Ikigo gishinzwe kugenzura abafasha ibikorwa by'iterabwoba The Terrorist Financing Targeting Center TFTC mu funyafunyo y'icyongereza cyavuze ko mu bafatiwe ibihano harimo babiri bo muri Iran. Abo bantu 9 bafatiwe ibihano bagirizwa kuba mu barwanyi b'abatalibani, benshi bagafasha mu gutunganya irungikwa ry'ibigwanisho biva muri Iran bijya gufasha abakora iterabwoba b'abatalibani. Ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buserukira Amerika muri ico kigo ntibwavuze ariko ubwoko bw'ibihano abo bantu bafatiwe. Umuyobozi w'igisata cishirahamwe mpuzamakungu ni kijejwe imfashanyo ejo kuwa kabiri yaragabishije kwabo abatanga imfashanyo bariko barananirwa kurwanya inzara muri Yemen, kandi ku miliyoni 14 z'abanyagihugu bashobora kubangamirwa no kwicwa n'inzara. Mark Lowcock yabibwiye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi. Muri iki gihe ONU hamwe n'amashirahamwe bafashanya afasha abanyagihugu bashika imiliyoni 8 bari mu mwaka buri mwaka mu bice bya Yemen bibangamiwe kuruta ibindi. Ni ibikorwa byo gutanga imfashanyo bitwaye amahera menshi ku isi yose, mu gihe miliyari 3 arizo zivugwa z'amadolari ko arizo zitekanijwe gukoreshwa uyu mwaka. Muri yo onimaze gukuronka imiliyari 2 zatanzwe n'abayifasha. Uwo mutegetsi ajejwe imfashanyo yavuze ko ibintu bishobora kumera nabi kuruta mu gihe abakeneye gufashwa bobandanya biyongera muri ico gihugu ca Yemen.
Gana bihuza abarundi uyu munsi ku gatatu biratangura yarusha muri Tanzania. Leta y'u Burundi ntitavye ivyo biganiro. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Clavera, ni inkuru ari yarusha mu gihugu cha Tanzania.
Abamaze gushika yarusha muri Tanzania bitavye biganiro nka bose bari mu runa ni Senared rutavuga rumwe na leta. Ni anise niyo nkuru umunyamabanga mukuru wa Senared ari nendenza ko ajeje bijanye n'amategeko n'agateka kazi na muntu, harimo kandi Nyangoma Leonard yahoza twara urwo runani William Munyembabazi basangiye umugambwe na Nyangoma hamwe na François Nyamoya umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Abane nabo barenga 10 bari mu nzira baza bavuye mu gihugu c'Ububirigi, barimo Jeremie Ngendakumana yabaza twara umugambwe SNDFDD uri ku butegetsi, Frederic Bamvuga Inyumvira wo mu mugambwe Sabanya Frodebu, Charles Nditije wo mu mugambwe Iprona ishami ritavuga rumwe na leta n'abandi. Yamara naho biruko leta y'u Burundi n'umugambo uri ku butegetsi hamwe mbere n'imigambwe yegereye ubutegetsi yanse kwitaba. Prosper Ntagwamiye umuvugizi wa leta y'u Burundi yabwije ijwi ry'Amerika ko 5 mwa leta y'u Burundi yarungitse muri ibyo biganiro. Mu kiganiro kuri telefone n'ijwi ry'Amerika mu majambo yiwe yagize ati twarandikiye umuhuza tumusaba ku biganiro byo kwegezwa inyuma bigatunganywa inyuma y'ukwezi kw'icumi kuko Burundi bugandariye guha gasore na ndadaye nta nyinshi umuhuza araturungikira. Ku kibazo cyo kumenya nimba leta yiteguriye kuzo kwicarana nabo yamye yinuba ibagiriza gushaka gutembagaza ubutegetsi, ntabwo yamye yagize ati aho twari duhagaze n'ubu niho tukiri, nta bapuciste tuzo kwicarana, dusaba ahubwo makungu kubafata bakaba dushikiriza. Ku bw'abatavuga rumwe na leta nkanise niyo nkuru yaserukira unani Senared abona ko leta yerekanye ko idashaka amahoro y'abarundi.
Ntibidutangaje cyane uko twari tubizi na kuva kera leta y'u Burundi yamye yerekana yuko itagomba ko mu Burundi hagaruka amahoro, ngira ngo akajagari karabafitiye akamaro kuko iyo umuntu wese atwara igihugu yamagomba yuko kibamo amahoro. Leta y'u Burundi rero tumaze iminsi twumva ivuga yuko itagomba kuvugana nabo batavuga rumwe, barateje isoni u Burundi, barateje isoni abakunzi b'u Burundi, abantu bose bakunda u Burundi n'abari baje kuraba ingene ibiganiro bigenda barifashe ku munwa. Ni ukuvuga iyo leta y'u Burundi igiye guhagwa ivomo kurusha uko byahora.
Abandi twamenye ko bariko baraza muri ibyo biganiro n'abarenga 10 bariko bava i Bujumbura, abo barimo abahoze batwara u Burundi Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya, Leon Sengendakumana, Icegeya c'utwara umugambwe Sabanya Frodebu, Tatian Sibumana na Evariste Ngayimpenda bo mu mugambwe Iprona uruhande rutavuga rumwe na leta n'abandi. Bitekanjwe ko ibyo biganiro bitangura kuri uyu wa gatatu bizomara indwi yose. Pierre Clavé niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
leta Burundi yarahinduye ibyanditse ku ntatemwa iwarondereye Burundi intahe y'ukwikukira kuvaho tanguriye intwaro ya Republika intatemwa ya Rwagasore yari yanditse ko ubumwe ibikorwa amajambere ubuhanditse ko Imana umwami Burundi umuvugizi umukuru w'igihugu yemeza kwiyongingo ari iza yubahiriza intatemwa kuko abari bahinduye bakoze amakosa aho ni mu gihe hari bamwe bafite amakenga ko ari byerekana ko hashora kugarukanwa intwaro ya cami mu Burundi ni nkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Raymond Zimana ari I Bujumbura mu Burundi
kuva ku ntwaro ya Republika mu gihugu cy'u Burundi no kuvuga mu mwaka w'1966 Intatemwa y'umuganwa Rudoviko wa Gasore yarondeye intayi y'ukwikukira igihugu cy'u Burundi yaciye yandikwa ko ubumwe ibikorwa amajambere amajambo n'ubu ariyo ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yemeza ko ariyo civugo c'igihugu muri kino kwezi kw'icumi u Burundi bwibuka igandagurwa ry'incungu z'u Burundi leta yafashe ingingo yo guhindura ibyo byandiko isubizaho ibya kera Jean-Claude Karegwa ndenza ko avugira umukuru w'igihugu yemeza ko ibyakozwe byasabwe n'abanyagihugu kandi ari kubahiriza imigenzo y'abarundi
nuko atawuhindura kahise n'amateka y'igihugu mutegerere neza ko byakozwe mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo intumbero yo gusubiza ibintu mu nzira nziza intumbero y'ubutungane nibuke kandi ko mu migenzo y'abarundi intatemwa ari kizira kiziririzwa mbere n'inka cyangwa ibitungwa bishitse bikaza kurisha umva abungere ntibabigarura bararindira icyo civugo rero casubijweho nico cahora igihe umugambwe yashingurwa cari imana umwami uburundi abari bagihinduye ku ntwaro za Republika bari bakoze ibidakogwa izo rero umukuru w'igihugu yabisabwe n'abarundi benshi kubisubiza mu buryo kandi n'ingingo izoshimwa n'abarundi benshi cyane
bamwe mu banyagihugu begerewe n'ijwi rya Amerika kugira bagire ico bajikirije ntibashimye kugira ico bavuze abandi bo babona ko ari bisanzwe kuko hadatwara ivyandiko abandi bashoboye kugira ico bashikirije kuri iryo hindurwa bafise amakenga ko hoba hari kinyegeje inyuma y'ivyo vyandiko bagatinya ko boshobora gusubira mu ntwaro ya cami
kuganje sinavyakiriye neza ko kwa Gasore tumuze nk'incungu yo kwikukira maze guhindura ubumwe bikorwa amajambere ukashira Imana hanyuma umwami wumva dusuye muri ya ntwaro y'abami yinshikuru yonyene iri kwije maze kubona ivyandiko banditse kuri icibutso
kiringo c'intwaro ya cami icivugo yari Imana umwami mu Burundi ubu rero turi mu kiringo ca Republika cyo kubganje nabonye umenga bariko bashaka gusubiza Burundi mu ntwaro ya cami kuko icivugo co muri ico gihe nico bagarukanye
twebwe no kuri kubona byandiko byarahindutse byaratutangaje kuko ntavyo twari twiteze kandi nta nivyo twari uherutse kumva babihinduye nibo bomenye intumbero ya nibaza yuko kijya gihe muganwa Rudoviko wa Gasore yari agiye gushikira ubutegetsi hari intwaro ya cami no munsi rero kubona bigarutse atamwamaki hari nibaza yuko yoba ari yindi ntumbero yo kurondera ko leta yotwara hari nyuma uwundi mwami
umugambwe w'abadasigana iprona barashimi iyo ngingo bemeza ko kugira ifatwe babanje kugishwa inama Abel Gashasi arongoye iprona umugambwe wa Gasore yarimo akavuga ko ivyo bizotumugwaruka rumenya kahise ko Burundi
Nuvuga yuko ni icivugo icitsitso cy'umugambwe w'adasiganeka nuko ugwaruka guno munsi ruca rumenya kahise nibaza ko bumwe mu Burundi ntibashobora kuzimangana kuko bumwe ni bwacu n'ubwatwese ariko twe dushimpo intwaro ihari no munsi yumvira ico kintu ikadufasha bikagenda gucyo natwe rero turashigikiye ko abadasigana bagendanye na Rwagasore bari barokotse babisize ariko natwe nk'abarongoye umugambwe no munsi twobibona
Guillaume Rosovio arongoye umugambwe w'umwami n'abagabo Ashima nawe ivyakozwe kuri ico cibuso abajijwe nimba ivyakozwe biterekana ko hari biriko birakogwa kugira hagarukanwe intwaro ya cami avuga ko bidakunda ku intwaro ya cami garuka kuko vyose ubu bica mu matora
oye ntavyo kugarukana intwaro y'umwami ubu intwaro yose izotwara Burundi zoba ari intwaro iciye mu matora umunsi abarundi botora bagatora umugambwe w'umwami n'abagabo yoshobora kugaruka ntavyo kuvuga ngo gore ko bagarukana intwaro y'umwami ahubwo basubije icivugo iprone yahorana ke n'ubumwe bw'abarundi hari ico bitanye n'intwaro y'umwami birajana aho umwami yahuza bose kwaje bavuga bati umwami agirirwa n'abagabo abagabo nabo bari abantu bavuye mu miryango yose mu bwoko bwose ahubwo y'intwaro yahuza abarundi bose
muganwa Rudoviko kwa Gasore yagandaguye mu mwaka w'1961 aheje gutsinda mu matora yatumye Burundi buhabwa intaye y'ukwikukira ivy'intwaro ya cami biravugwa mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu kuwandwi ukwezi kwa gatandatu 2018 mu ngingo yaryo ya kane iryo bwirizwa shingiro rivuga ko abanyagihugu aribo bategereza kwemeza ko intwaro ya cami n'amategeko ayigenga igarukanwa biciye mu matora. Ibujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ku nshuro ya mbere mu Rwanda hatangwa igikorwa cy'ubushakashatsi ku ndwara ya hepatite B na C ndetse no kuraba uko indwara ya sida ihagaze inyuma y'ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2015 bukagaragaza ko ubwandu bw'umugera utera sida bugeze kuri 3% mu Rwanda. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Abantu benshi bari bamenyereye kumva ubushakashatsi bigorwa kuri virusi itera sida ndetse hagasohorwa imibare igaragaza uko iyo ndwara ihagaze mu Banyarwanda. Minisiteri y'ubuzima iri mu gikorwa cyo kongera gukora ubundi bushakashatsi ku ndwara ya sida. Kuri ubu hongereweho no kureba uko indwara ya hepatite B na C bihagaze mu Banyarwanda. Dr. Sabin Nsanzimana, umuhuzabikorwa wa programu y'igihugu yo kurwanya sida mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, asobanura umwihariko uri kuri ubu bushakashatsi bushya.
Tuzongeramo no gupima indwara z'umwijima. Nibwo bwa mbere tuzaba dufite igipimo giturutse mu ngo zose zasuzumwa zitabira ubushakashatsi. Tukaba noneho twamenya ingano ya hepatite B na hepatite C mu Banyarwanda. Kuri VIH naho hari ibyo tutapimaga mbere, tuzapima ubu ngubu. Harimo gupima ingano ya virusi iri mu maraso y'abantu tuzasanga bari positive, ibyo twita viral load cyangwa charge virale. Ubu ngubu buzaba ari ubwa mbere tubikoze. Bitwereka iyo ngano ya za virusi noneho ziri gutembera mu baturage muri rusange, kuko iyo tubashije kuzigabanya ubwo tuba tugabanyije no kwandura kuva ku muntu umwe ujya ku wundi.
Ubushakashatsi buzakorerwa mu ngo 10,000 mu gihugu hose, bukorerwa ku baturage barenga 30,000, buzakorerwa muri buri mudugudu w'igihugu ahapimwa mu ngo zizaba zatoranijwe, kandi abantu bose bagize urugo bazajya bapimwa. Dr. Nsanzimana avuga ko uzajya upimwa ari uko azaba yabanje kubyemera.
Uzajya upimwa azajya ahita ahabwa igisubizo aho ngaho mu rugo iwe. Iyo twatoranyije urugo, muri urwo rugo haba hari imyaka yagenwe y'ubushakashatsi, duhera ku myaka 10 byibuze, niyo mikeya, imyinshi ikaba 64. Abari hagati aho ngaho mu rugo rwatoranijwe barapimwa muri urwo rugo, bakabazwa n'ibibazo. Iyo babyemeye ko arabanza agasinya urupapuro rwemera ko agiye yitabira ubushakashatsi.
Abajyanama b'ubuzima nibo bagira uruhare mu gukangurira abaturage ibikorwa byo kwitabira ubushakashatsi. Mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera, umujyanama w'ubuzima Mukamanza Angelique yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko abaturage baje ari benshi kwitabira ubushakashatsi kubera indwara ya hepatite bazaba bagiye gupimwa bwa mbere kandi bapimirwa ubuntu.
Abaturage barabyishimiye kuko imiti ya hepatite yarahendaga cyane, umuturage akumva atazabasha kuyigurira. Abantu rero batubwiye yuko bazajya bahita bayiha umuturage. Ubu ngubu akarusho karimo cyane cyane harimo abakecuru n'abasaza, cyangwa cyane abantu b'abagabo n'abagore batarasaza cyane, bageraga ikibazo cyo kuza aho twipimishirizaga kuko yabaga ari nko mu kavuyo k'abantu benshi. Ariko ubu abaturage impamvu babyishimiye cyane nuko bazajya baza bakagusanga mu rugo rwawe kandi bakaguha igisubizo mu rugo rwawe mu ibanga. Kandi cyiza twabashije kubonamo nuko baza bagapima urugo rwose. Ubundi gupima virusi ya sida byasabaga umuntu ku bushake bwe, ugasanga haje babiri mu rugo, ugasanga haje umwe mu rugo, ariko twasanze ari byiza kuko bazaje bapima umuntu wese waharaye muri urwo rugo.
Nabwo twabashije kugera mu ngo zaturanijwe gukorerwamo ubu bushakashatsi kuko babishinzwe badutangarije ko wemerewe kwinjira mu muryango ari ushinzwe gufata amaraso no kuyapima ari we wenyine uburi kumwe n'umuryango mu gihe bagiye kubapima. Uyu ni nawe umuturage igisubizo cye bigakorwa mu ibanga rikomeye. Aba bashinzwe ubushakashatsi batubwiye ko nta muntu n'umwe wemerewe kugera aho umuryango upimirwa mu rwego rwo kubarindira umutekano w'amakuru yabo. Ubushakashatsi burakorwa na Minisiteri y'Ubuzima ku bufatanye n'ikigo cy'Amerika cyo gucunga ibiza hamwe n'umushinga ICAP. Uzamara amezi atandatu. Gitezwe ko ubushakashatsi buzerekana ikigereranyo cy'umubare w'abantu bafite virusi itera SIDA ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu ndetse n'abafite virusi y'igikatu mu basanganywe icyo cyorezo. Ubu bushakashatsi buzamurikwa mu mwaka w'ibihumbi 2020 bukaba buje bukurikira ubwaherukaga bwabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 bwagaragaza ko ubwandu bwa SIDA mu Rwanda buri kuri 3%. Ubugiye gukorwa bwitezweho kugaragaza niba hari impinduka zabayeho muri iki gihe cyose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu karere ka Bugesera, mu ntara y'Iburasirazuba.
Igisirikare cya Congo FARDC cyaratangaje ejo ku munsi wa kabiri ko cishe abarwanyi bane b'umurwi witwaje ibigwanisho Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Abo bane bari mu bandi bashika kuri 30 bari baje bava mu Burundi bariko baragerageza kwinjira muri Congo mu ntumbero yo kwinjira muri Tabara. N'inkuru yo mu menyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari muri Congo.
Amakuru dukesha ubuyobozi bwa gisirikare bukorera muri rejima y'ibihumbi 334 ikorera mu Ruvunge butangaza yuko bwishinyeshamba z'Abarundi zo mu mutwe wa Red Tabara zine bafata amateka izindi zitandatu ndetse n'imbunda zazo zine nyuma y'imigwano ikomeye yabaye ejo kuwa mbere mu misozi ya Rubarika iri muri grupe mayitaraho mu Ruvunge. Ubuyobozi bwa rejima y'ibihumbi 334 bukomeza kuvuga yuko muri abo bagwanyi ko ari bane barashwe, harimo umwe warashwe mu ijoro ryo gutumwera agana saa sita z'ijoro arasigwa munsi y'ikiraro cya Kamanyula ubwo izo nyeshamba za Red Tabara zari zivuye mu gihugu cy'u Burundi zambutse Rusizi zerekeza muri Congo mu misozi ya Rubarika zigwa muri ambushe y'ingabo za Congo FARDC zari ku burinzi. Nubwo muri iyo ambushe hari umusirikare umwe wa rejima y'ibihumbi 334 wahakomerekeye muri izi nyeshamba kwari zitandatu zafatiwe muri iyo migwano ejo ku wa mbere, hanyuma zikoherezwa kuri biro ya Sokola D ikorera mu mujyi wa Uvira kuri uyu wa kabiri. Zatangarije rejima y'ibihumbi 334 ikorera mu Ruvunge ko zambutse ziva mu gihugu cy'u Burundi ari 30, harimo izifite imbunda zo mu bwoko bwa Kalashnikov 22, Morte Sosante imwe na mashini gani imwe. Batandatu muri izi nyeshamba nibo bambutse badafite imbunda. Izi nyeshamba za Red Tabara ko ari zitandatu ziri mu maboko y'igisirikare cya Congo FARDC zivuga yuko zari zavuye mu gihugu cy'u Burundi zigiye kwiyunga n'izindi nyeshamba za Red Tabara zikorera ahitwa Kijyama muri grupe ya Kigoma. Zakaniye rejima y'ibihumbi 334 ko nta ruhare zagize ku gitero cyagabwe kuri pozisiyo y'ingabo z'u Burundi zikorera mu Buganda ho mu ntara ya Cibitoke. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika aho uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaone cyagiye cyo kubashikiriza ikiganiro Amerika na cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemo. Ku itariki ya 24 y'ukwa cumi mu mwaka w'igihumbi 1938 Leta ya Amerika yarafashe ingingo yo kuvavanura n'ikoreshwa ry'abana mu nganda. Ni ikiganiro twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Mwaramutse mu mpera z'imyaka y'igihumbi na 70 no mu ntangiriro z'imyaka y'igihumbi na 80 imashini zatangiye gukoreshwa mu mirimo itandukanye. Bene zo bakoresheje abana cyane kuko batahendaga nk'abakuru, babakoreshaga cyane cyane mu buhinzi no mu nganda. Muganda baravunikaga cyane. Umwana yashoboraga gukora amasaha 12 ku munsi iminsi 6 mu cyumweru. Nyamara se agahembwa ngahe mwokagira imana mu. Ninica ntikize. Abana benshi batangiraga gukora bataragira ku myaka 7 y'amavuko. Kenshi na kenshi inganda zabaga zirimo icyuka gishyushye, gicyunzwe, umwanda kandi nta rumuri ruhagije rugeramo. Hari n'abana bakoraga iyo mu binombe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'amakara kimeza. Ahanini bakomokaga mu miryango ikennye. Kubera iyo mirimo ntibanabonaga n'umwanya wo kuruhuka, kwikinira nk'abandi bana no kujya mu ishuri. Benshi ndetse babikuriragamo uburwayi. Abanyamadini, amashyirahamwe y'abakozi, abarimu, abahanzi n'abanditsi ndetse n'abandi bantu b'ingeri zitandukanye bagiye babikangukira buhoro buhoro icyo kibazo cy'abana rwose bakoreshwa imirimo ivunanye, noneho nabo buhoro buhoro bagenda babikangurira igihugu. Ariko byafashe imyaka kugira ngo abakora amategeko nabo babigire ikibazo cyabo. Mu 1899 leta 28 zari zarashyizeho amategeko agenga umurimo ku bana. Ariko nta tegeko ryo ku rwego rw'igihugu cyose ryariho. Irya mbere ryashyizweho mu kwezi kwa 9 mu 1916 na Congress, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo tegeko ryabuzaga gukoresha abana mu buhinzi, mu nganda no mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ariko mu 1918 urukiko rw'ikirenga rwararisheshe ruvuga ko Congress yarishyizeho irenze ku bubasha ihabwa n'itegeko nshinga ku birebana n'amategeko agenga ubucuruzi. Mu 1922 Congress yashyizeho irindi tegeko rirengera abana mu birebana n'umurimo, naryo urukiko rw'ikirenga rwararisheshe. Mu 1924 Congress noneho yagerageje kuryinjiza mu itegeko nshinga nyirizina leta zigize igihugu cyose, noneho zibarizo zanga kuryemeza, naryo ribariburiyemo. Ku itariki ya 24 y'ukwa 10 mu 1938 hari ku wa mbere. Uwo munsi Congress ubwo yemeje itegeko rya gatatu, twavuga ko ryari itegeko ribereye bose ndetse ryitwa Fair Labor Standards Act. By'umwihariko ryakemuye impaka zari zishingiye ku itegeko nshinga zari zarabambiye imishinga y'amategeko yose arengera abana mu mirimo. Iri tegeko ryimakaza ko umwana agomba kujya mu ishuri kandi ko kizira kumukoresha imirimo imwangiriza ubuzima n'umutekano we. Ni ukuvuga rero bibujijwe rwose gukoresha abana by'umwihariko mu nganda. Iri tegeko ni ryo nuko ryagiye rigororwa rigikurikizwa kugeza n'ubu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nahagihumurije, ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza, murakarama.
Shize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo. Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Tugose mukundi radio Ijwi rya Amerika, biganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu nyinga bw'izuma, hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije, amakuru nayo mwashikirijwe na Aloys Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.